intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kiganiro ndafise ijambo uno munsi cerekeye ikibanza kirimo ubutare mu Kirundo. Umukuru w'igihugu yavuze ko ubwo butare bufite agaciro kanini kandi buzofasha guteza imbere igihugu. Muri iki kiganiro rwaruka baratubwira uko bavyakiriye. Nuko mugishikirizwa na Francine Kanyange. Kaze mwese.
Ndafise ijambo.
Umukuru w'igihugu yamenyesheje ko Uburundi bugiye gutera imbere mu by'ubutunzi bivuye kuri aya mabuye y'agaciro basanze muri icyo kibanza kiri ku ntara ya Kirundo. Evariste Ndayishimiye yavuga ko ababirigi bari bahanyegeje kugira ngo Uburundi buzogume bukenye hari kuwa gatatu w'indwi iheze.
Barabonye amwe birirwa baravuga yuko Uburundi ari cyo gihugu cya mbere gikenye kandi bonyine bazuriye ngo ntitwigire cyo ntitunganye. Aha rero mutawe kubona ibyiza by'Uburundi, nababwira Abarundi ibyiza by'Uburundi tutatawe kubibona. Ase tari kiri chakwe kukota. Hariwa warundi nga haa, bimba chwenda se kadi wacha wangu hakunu mwisambu. Kuka mwana wana mwungu mwiyari nza wizi vila. Ngo nitu kile tume ya kutu kisu mutare. Aka jenda shite wuna mawe. Nyavula warundi awisi zue, numutima mubi. Awisi zue na wadaimoni. Ahubu njene wife kumenyekana. Bacha wacha kuwa mahera mwagenda mutobi wanyu. Mitobi lewa njene kadi wawona kutu gira lushike. Rumba lero. Iyo tuliko tulavuga tutu. Urundi ahagavzu ute ilahezu. Dawe ibyo bari baranyegeje bari babizi mumbyo tubikora ku myaka 50. Umba bo bari inzi myaka 40 bagiye bacarabizibira bacha bari babandika ku internet ku Burundi mu Kenya kandi bazi ko dufite itungo.
Ivyo tukora turabibona, ivyo kuvuga turacyumva, hari ivyo tukora ukaba wihinyuza, hari n'ivyuvuga tepika ducumu.
Uyu mwanya ugwaruka bashikiriza ibyo bagona Onesa ari mu Burundi arerekana ko ibyo umukuru w'igihugu avuga ko ari inkuru nshasha byari bisanzwe bizwi ko icyo kibanza kiri mu Butare.
Cyo bwanje mbona kumenga ni ikintu cy'isamaza n'ikwiye kuraba Burundi aho bugeze ni habi cyane. Burundi bukenye byose biciro biguma biduga. Abantu bari mu mwireguro ukomeye cyane. Kuvuga ko babonye aho Butare buri n'isamaza n'agasamazo kugira kumbure amaboroga amatsimisi abanza ahagarare baronke ikindi kintu kiba kiravugwa. Uri kuratwara nawe amere nk'uro nk'agahengwe. Kuko ugiye kuraba ibyo byavuzwe mu Kirundo byari bisanzwe biyitse ko i Burundi hariho ibibanza bimwe bimwe biri mu Butare. Kutare vya isandwe vizwi, alikuwe na wabu hali mkacha kutunanira na kutunga anya. Umwe kakie kimga mkibinyu wabi, uundi, kakie wabu kimhambu zitanduka anye, zituma kutimga. Ndi ukamisi yata vuga mikere imusonga tera chimi ya kitani miche, vabuga yukuburundi buzo korona. Nina wani ibuka, hara chimi ya kishika chumi. Avuga yuko iyo nikeza watuma Burundi buba igihugu gikize, igihugu gifise junja mu makungu. Ariko ugiye kuraba ibyuko Butare bwa nikeye imusonga afite ibikivugwa. Yajya mu Kirundi mu bihe yavuze gupfa kera ko hari Butare no mu bitabo byaranditswe ko hari Butare. Navuga ntisi bishasha, igishasha nako gasamazo. Nkavuga nti nibashire mu bikorwa n'ibyaba ari byo, bashire mu bikorwa tubone ko ibikorwa bitanguye na bije bakoresha bayikoresha, ariko ntitubone akarusho. Nibashire mu kwimva buryo Butare rero tubone ko birimo ibikorwa atari mu majyaruguru.
Malo ari muri Cote d'Ivoire ati Burundi nibwababukenye si kubera Ababiligi kuko Ubutare gucukurwa kuva kera n'Abarundi.
Sinibwira ko ari umukuru w'igihugu yabeshye. Abantu bari umukuru w'igihugu inkuru nibo bamubeshye kubera bara ishwa abantu yabantu bavuye ko batari Butare bushasha ariko n'umuntu arabimenyereye atarazi by'ubutare yobuga yuko ari bishasha ku Burundi bugiye kongorora mugabo n'ikintu kigaragara yuko ubutare bwari busanzwe buhari abazungu ngo basize babunyegeje ngo kugira Burundi bugume bukenye kandi narabonye harasohotse n'ikarata yerekana yuko ubutare bwari buhari bisigura yuko ubutare busanzwe buhari kandi ibice ubutare burimo mu Burundi birazwi none mumva bwo bwanyegeje gute n'abazungu kugira ngo tugume dukenye ibi nibinde kubibagiza abahende ngo muhera w'isizorindo gera tukijya abandi bazoba bakijya ibi ni nka bya bindi yashira tubwira ngo yiyamamaza umufosoro nk'amahera ngo umwosoro nk'icyufungura turakwiye kumenya uwo munwa n'uwande umufuko n'uwande nimba ari uwa famiye ari umuryango wiwe umufuko waruzi amahera uwo munwa wose urarose icyujya ariko nk'abarundi dukwiye gusa ubwenge ntiduhere ngo habonetse ubutare ngo abarundi bagiye kogorora abyaraheze hajya abogoreye barogoroye bari basanzwe babuzi n'ubutare bwinshi bwimbwe wagenda muri komine Mutambu aho nkuru nziza yajya kugurura yavuga yuko Burundi bugiye kongorora ko hajya mu Gakara uri kurafata ibarabara rya Rumongere neti urabona ahantu bimba ubutare aranavuga nuko amabarabara yo muri Bujumbura yari yose agiye kwa makaburimbi haheze imyaka ingahe ivyatangaje yuko barista kize ubutegetsi akavuga yuko ubutare atahino na kimwe byinjiza ubutwara uri kukomeye arabigize kivyigwa bikomeye aravuga ati yagenze yuko baraba ivyinjiye mu gihugu mugisita cy'ubutare tubonamo ubusa ariko ubutare bwibabwemba mu Burundi rero n'ubu ntabwo kabagenero ngaho bari maso bazi kwiba neza neza ubwo butare bwaramaze gushyika mu minwe yabo ibyo ni byaje byose amazi Barundi ntacyo bwose amazi ugwaruka nitwebwe n'ugwaruka tuguma duhumirije turabisha amaso ku ngo Burundi bugiye kogorora Burundi bwarose ubutare oya oya ni bareke kuduhenda twara abahinyu ibyo baduhenda ni byinshi nta rukiza tubyiteze ko ariko tukiyo bageje yuko Burundi buri mu bihugu bya mbere bifise ubutare bifise ubutunzi kama Imana yaburemeye mugabo ariko buravomwa n'akagwi kamwe kabantu badashika n'abantu 10 cyangwa 30 mugabo ariyo bavukamye mu ndi gihugu ikizobuza yuko igihe haje ubutegetsi bwiza buzi gutanga iby'igihugu by'ubutare n'agataka Burundi buzokogorora rero n'abariko barabwiba nibibe bongera bageze bishakiye mugabo ntibazobuheza burahari
Dani ari mu Burundi ati uko no gusamaza abarundi muri iki gihe bibereye mu ngorane zitandukanye
kugaruka ntabwo nimeranya ni jambo umukuru w'igihugu yavuze kubera yuko ni jambo yavuze ririmo amakenga menshi nimba wari bukaba karatowe sinizera ko ari by'ubu ibyo binogo byari bisanzwe bihari bimenyerewe kandi icyo turombwe cyari gisanzwe kimvuga kuva mukamusindi dufite deja ku butegetsi abategetsi bahahoze n'abandi bagihari bamye babwimba rero ntabwo iyo nsanga ngo mbire abarundi ko ari ibintu byiza kubera no guhoma amaso amakungu imvugo y'umukuru w'igihugu turayimenyereye n'umuntu atakizewe n'abarundi mu majambo avuga kuko menshi abarimo ububeshi n'ushaka uragiza abarundi cyo gituma rero mu gihe avuga ubutare buhari nyine bungana mbeho bahakozwe ibyigwa bingana kugira ngo amenye ubwo butare nyine bungana bwose hamwe mbe icyo giciro cyoco bagihanguye bisunze kibaragitse ibyigwa bihagije ku bijyanye n'igiciro mpuzamakungu ko rimwe na rimwe kigenda gihindagurika bivanye n'ingene ubutare bumeze n'ingene ubutare iyo buva rero kubw'ibyo ndumva ko tutujyana nabyo ni kenshi umukuru w'igihugu yavuze amajambo ntiyaca mu ngiro kenshi yabesha abarundi abarundi rero n'umunsi twaramumenye turamutahura rero abarundi ntibajya ngaho ngo bagire ibyizero kenshi ibintu byose umukuru w'igihugu yavuze akafashe mu minwe bitigeze bijya mu ngiro ahubwo byabandanije kunyuka rero abarundi ntibitege ko hari icyo bazoronka ku butare ahubwo bamenye ko bamenyesheje bamugejeje kure babwimba ku nyungu zabo bwite rero nk'ugwaruka ubwo turatera akamo abarundi bose kugira ngo duhaguruke duharanire ubutunzi bwacu tubunze abantu kabwe kabantu kishyize hejuru kugira ngo gashishikare gusubiza inyuma barundi
Kagid ari muri Uganda aribaza amahera yari asanzwe ava mu butare bundi bucukugwa aho ajya kugira ngo habe umwizero ko Nama franga azova muri ubwo butare hari cyo azomarira igihugu.
Sketeje izashijwe uko cyo azo kwetoye butare imurimo ntarakirondo ari cyo barangije. Aho muri ari umutoye ashaka kwibaza ibazo habiri. Kutuzi ko ari kata y'Uburundi cyo aho cyake ko ari butare mu gihugu cy'u Burundi. Iyo kata nayo ari cyo barangije. Sikatwa mashaka kwibaza. Ariko tukagaruka tukaraba ku majambo avugwa n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi rimwe rimwe ritangaje ku wundi wese bamumenyereye ku wundi wese bamuzi bamenye ko avuga amajambo afite akarimi gasosa kidava ku karimi gasosa kacani nka ukiraro akereka yuko wewe ari umwere kereka ko ibintu byose biri kugenda neza. Ariko nahamenye ko umunyagihugu nawe ahiyariwe n'ubukene atarinze amashyamba asosa aho gushaka ibikorwa aho ye bashaka kuba uri indongozi y'igihugu ukabona ubukene buri mu gihugu ukabona amarira ari mu gihugu ukabona urwanka rwangajwe ukabona navuga inzara ubukene bwononye igihugu cy'u Burundi gucivaho gato hatuwe ubutare mu gihugu cy'u Burundi aho ndiragiye kuzopfa bake kubera shinyaguro mvugo yo kutuntuza Abarundi tukibaza none n'ibya mbere mu Burundi hatowe ubutare ubwahora bwimbwa bujahe sikaza umuntu ashobora kwibaza ikindi nashobora kuvuga twamenyereye si ubwa mbere umuntu umukuru wese ashobora kuba yakwigira ko ashoboye kwifatiye akarorero umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ko yateye ubutare abarege bari banyegeje ibi binyibutsa nkanjye nk'umunyagi mutoye ukuntu navuga kigeze kuba muri Amerika kuri Christophe Colomb uza ko yaba yavumbuye isi yindi nshyashya ukamerwa yivumbuye ata abantu bandi bari bahari rero umukuru w'ubu ariko aravuga ngo yavumbuye ubutare ukamerwa yavumbuye ubutare tutari tuzi ko ari ikarata yerekana ubutare buri mu gihugu cy'u Burundi rero iyo mvuga yarashinyaguriwe nyari ubutare yazi ivuga yashyaguye n'ubutare yazi n'ukuri.
Jesse ari mu Burundi ati n'ubutunzi kama bwari buhasanzwe nta murundi muto muto agungukiramwo.
Kino buye ko yambo ko nyine tumenyereye umukuru w'igihugu kenshi umenga ari karabesha icyo gituma cyo ntabishite umutwe mu mvuge yuko hari ubutari mu Burundi buhari. Yego ubutari sinopfa ko ubutari ubutari mu Burundi burahari mugabo nta nyungu n'imwe na ntoya ndabona ku munyagihugu tukuma muri bwa bukene tubandaye tubura ibitoro tubandaye tubura isukari tubandaye tubura umuyagankuba tubandaye tubura ibyankenerwa byose mu Burundi. Uburundi bukaguma ari igihugu cya nyuma gikennye ku isi ugasanga mugabo abo bategetsi bacu harimo umukuru w'igihugu harimo abo bashikiranganji harimo abo bashefutete amajoro abo bapimi nibo babandanije bateye imbere batunga kubera ubutunzi bw'igihugu hanyuma bagaca baguma bavuga ngo habonetse ubutare. Ibyo ni ibintu by'ibinyoma gusa n'ubwo bunyuraho buhari ni ubutunzi bwabo ni ubutunzi bw'abategetsi gusa bw'abanyagihugu ntacyo butumariye. Nicyo bituma umukuru w'igihugu akwiye kugabanya amajambo kuko avuga amajambo menshi atakamara make atabikorwa birimo atanyungu y'umunyagihugu birimo. Nibaza ko ari kubirangira aya matora ari n'umukuba yari asanzwe abesha yari ivugiye ko ari umuswahiri uwo hagiye kurenza no kubesha ko yaba muri mu Burundi haba amatora y'ukuri niba haba amatora y'ukuri bakiyamamaza neza bagatora atabushima bw'amatora bujyamo uyu mukuru w'igihugu ni umukambwe wese ndetefutete yaba yaravuye ku butegetsi kera mugabo kubera igiseni zicungera amatora aribo bazishyiriraho kugira zibirira amajwi mbona bigoye kweri. Turarushe niyo mugambo dutwara niyo muperezida dutwara Evariste Ndayishimiye bari bakwiye gutanga imihoho bakava ku butegetsi.
Haul ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ati umukuru w'igihugu yari akwiye kuza arabwiza ukuri Abarundi aho kubahenda
ku butare bwatuwe mu Kirundo. Aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari bahasa akavuga yuko ububirigi ngo bwimbirwa butari imyaka 150 amango kwari ko buhinuka ukavuga ko Burundi bukenye ibintu yabaje kandi cyagahinda ho umukuru gihugu ahindukira gakindaga Burundi agira bakiyana bamira aho uko gihugu cyo Burundi avuga ibintu untu wese abyumvita karaba hijya kumba imaramaji sindi ko twaba twiyongeye uko abanjye utari bwikabarore abindi butare bw'umutambo ari ababirigi cyane nkuko abivuga arabatumwe n'ababirigi kuko ababyimba twohera kumwita Petero Nkurunziza aba mayondori abo bageniro bose ari muganga usenye DFDD nibo babyimba agahepfo bakabushora ite Burundi ntihagire ikintu na kimwe gikurako kwa rapetu wanakumba kwa hili nubitaka hinda hili ngu ya baje kumba tute kwa hinda na mwajago mkoi juu kafuga ho afuga majambo ata mwuma shua kutawete inu na kimu yuwa isa rabugi charicho hili inu vitagire puna ruguru kuko kufuwa kwa warundi wa jieko na mwela zorja mwero uye suje mwge warundi wa kwele ye warundi wa tagiriche puni cha ruguru Arundi batagira igituro ntibagisuka itagira kimwe bafite ibintu rero biza birasonga hagira ahantu ugasanga ari icyavugira abatwaye ugasanga bahisemo kwinumira
unye politike abarira unye politike abarira
Malik ari mu Burundi avuga ko umukuru w'igihugu ije yavuze ari gusamaza Abarundi
Jeje bifuta ko hari nk'ibyanjiro nk'ibindi. Ari nk'ibyanjiro nk'ibindi umukuru w'igihugu yamavuga amajambo ubona ntayikarageza Abarundi ntayikarageza ugwaruka rwejo hazoza rero nyine umukuru w'igihugu mu Burundi twararose umukuru w'igihugu w'igitangaro kuko nimba ubwo butare buhari mbere ubuho nta butare bwari buhari nta butare buyahora bwimba bukajya mu mifuko y'abajenera mu mifuko yabo nyine bategetse rero nibyo njye ngwaruka nta kintu cy'akamambo nayo aba yaravuze Abarundi bakwitega kwikiza ibyo ndabifata nk'ibindi bintu yamavuga mu Burundi hari n'ibivuga ko atunze Ndangane, nije nabye boneka ni mu mifuko yabo nta Barundi biteze ko hari cyo hinduka. Ukagira twabona igitoro, twabona isukari, twabona izahinegwa umuntu utegetwa kuronka kubera ubwo butare. Hari abagabo. Nta mahirwe mbona nta kizere mbona yuko ibyo umukuru w'igihugu yavuze Abarundi bakwitega ni ugusamaza abantu kumbure kubera aba yabuze na disikuru avuga cyangwa ibyo abwira abanyagihugu kuko murabona Abarundi tugeze turarushye rero nk'ugwaruka reka twisengere Imana kumbure Imana izoca inzira turonke abategetsi abatware bitaho abanyagihugu bitaho intano bagejwe kuragira ataraba ubona ari kununuza ari gushingiza uwicankuriya
Amos ari mu Burundi ati byavuzwe kuri ubwo butare nibyo kwibagiza Abarundi ingorane barimwo
sanswe tuvuga byose kuri ubwo kugenda fata nk'ibinaka kuko nubwo bavuga ko batoye inzahabo niba byo ababiligi baba bari baranyegeje kugira Burundi buzabona bukene Nyara dikara kuwa beshe, utare wirirwa uri nta mwaka n'umwe mu bwo Burundi utare ukinda. Hayimba ni keri musonga ati harimba hehe za muruta hehe dama inza haba ku mwaka zirimba hamashobwa matoni inza haba. Gira kuvuga Burundi kwitwa ko bwifukiye bwa bwashye butangwa no kwinza inza haba. Rero nibareke kubeshera abantu bamwe n'abantu nibareke kwandika ibara abantu. Burundi bwa kumwe bukena kubera twebwe nyine. Kubera twebwe nyine twebwe Abarundi. Kwa Burundi n'uwiswe ngo arongoye Burundi ashaka kwikwegera ari sense kuzana zari na konda yiwe turondere neza iyo gushaje n'ahandi ho kuvuga ngo batenze hawe twefate ko bazitoye uyu munsi none izo nzahabo ni zirunze ahantu ni kino ko zirunzemo cyangwa ni ziri mu isi tubyuka mu kayanza venga utare wiyo zumbura umusonga ariho amakerera ariyo amayatowe hariho ibiki Sijo usi wana shima, viliko vilima, katamosi vitima, katamosi vidashogwa. Na nizio vindi oza utubira, ni vichi ozu sigura, uesh uesh abano, ngo vato inza havu. Na wale kakutulima ingore kumaso, ukubi posi, aho ejo tuwaru umoto havona, iyo yuko vila tera wiji vini tuwa iwona. Kuko, uosha mbari takawaza tinyakua mkuru wiji hugu, uyu monsi inza havo zato. Na wane mwa menyira kubu urundi biko, urundi hingo wagula suya kwembe inza havu, kubecho gihe, urundi biko. Baba utaratangura kwimbiza hafi nyakwa munyesha makuru iki kibazo mura urashobora mushikane kwe kuko aya politiki bahenda bene gihugu batobatarimwe nkore ku maso ngo ubutare bwabonetse tuye gutorora n'abandi banyagihugu bari bamaze igihe bamerewe nabi barapfuye rubi bakabarondera ikintu coza kubibagiza ingorane yibereyemo rero n'uyu munsi turabona neza yuko umukuru w'igihugu ari ikintu yazanye kugira yibagize abarundi ibibazo twibereyemo ibintu byose byanda gutakiye byabaye yewe kandi ubone ibitaro nibone kibisi byose twari tumenyereye amatora agira abe yuko basha batangura kuzana amakomisi amwe amwe kubwira abibagize abanyagihugu bamwe bamwe none uwo munsi naho yarondeye yarabonye uko amatora arimo hasi kwegereza ababwiye ko abarundi bagire batunge ababwiye ko umwaka w'2026 tutazogera na 2040 tutazogera uko ni ugusirima inkore ku maso kugira twibagize ibyo tubayemo n'ayahandi hoho nta cyizere na kimwe tumufitiye kandi nta cyizere mu Burundi huzuye inzu hawe kandi ku mwaka ku mwaka hashoboka amatoni n'amatoni y'inzu hawe none ko twamahaye ahandi nka ntibuhiye izo nzu hawe zamaze ishoboka zijyahe
Elvis ari muri Zambia habona ko ije umukuru w'igihugu yisitunga n'ubu atacubiza amarira abarundi
mvuguye umukuru w'igihugu garagaramo no kumenga afashe nk'umusuma aravuga ko ku butare babutoye nyene gusa no kuganirije n'ababiriki ngo kubwira igihugu gikena maze yuko bubeshe kuko kubona igihugu bakenye barazi yuko yavuze ijambo nk'iryo biba nk'ikidasanzwe abanyagihugu ariko n'uwaraba mu maso abanyagihugu yari karabibwira ko naho bataronse akanya ngo bagire ku mantere bamuhinyuze bamubaze mbega kuva ababirigi bari hano aho hantu ntabwo yaje kugutara cyane leta ntabwo yabihanze abatari bake bakurikirana politiki y'igihugu ko bemeza ko iryo ari igice kimwe kigize igihugu kandi kiri mu butare kandi ndabona nawe akababitse nuko akabirenga ko akabyita nk'abishasha ko ari kidasanzwe kibonetse mu gihugu ko ubwo butare butari bwakabonetse ufata yuko mvuguye umukuru w'igihugu atakirekera abanyagihugu bayizi byavuze avuga isoso agakora umururazi nta na kimwe avuga ko ije mu ngiro uretse gusa gushukaniriza abo yashinze amabanga ya n'ayandi gushukaniriza abanyagihugu tubereka yuko ibintu abifashe mu ntoki akabereka ibindi n'ibindi mugabo ibikorwa bikaba bikiriro jenoside turi kuvuguye umukuru w'igihugu abarundi bamaze kwiyakira twaraguye mu isanganya igihugu cyaraguye mu isanganya gutwara rwanda ndayishimiye niko bimeze ariko jenoside yuko ku bwanjye abarundi bukwiyakira uko bahora nta butare bugere bwajya iyo miliyoni y'amadolari 50 yavutse ubu nyine muzotangara bibaye nk'ibindi ibyo aribyo byose yemera ntakure bindira banabure n'umuriyoni umwe
duhereze kuri Marco ari mu Bubiligi ati ibyo byose umukuru w'igihugu abigira kugira ngo abandanye asamaza abarundi
jewe sibe umushakashatsi cyane rwose mugabo je ndibuka yuko turiko turiga geography umenya hari mu mwaka w'umunani niwe yatubwira yuko igihugu cy'u Burundi gifite ubutare bwinshi cyane butandukanye je me rappelle très bien yuko icyo kintu kimurehe yakivuze ze yuko hariho ubwoko bw'ubutare bwa Castellite kandi ngo baburi kumumenga na Colota n'ibindi gutyo oye ko nibuka umunyeshuri twiganda yaramubajije ikibazo kijanye n'ingene bavuga yuko musonga cyari ni kele ariko tukaguma tubona igihugu cyacu gikenye Nihaya chukua tega ni mufise ni kere gusa, ni tufise ni kere gusa, chia donda guru. Hanyuma kumarezo sosyo, narabu onye ikarata berikanyi. Berikana yu kubo butara, wako unu mra ajumenga guliho na handi guliho. Nenu chabuga ni mbega nomi yu karata yu uruni nimbiriho. Prezida akabavute ko abivumbu yubu. Isigura yu kata ziki huka tukwari chari chukuya wala ziki hili chata tukwara ngirangu. Aba zoologe bariho change, abandi wajeru kubiju butare, yu karata ni mazoko wabara imwe eretse wabara ifisi. Ariko muri make je nk'ubaruka ico mbona urani gihugu cacu kimwe bigoye iyo kiri mu migere president umari kararonera utuntu yokoresha kugira ngo adusamaze. Nico bituma rero nibaza yuko bijya ijya n'imvugo ya politike n'udasamaza abanyagihugu kandi perezida wacu turazi amahurudo katavuga ibintu bidatonze neza. Kubona urumaro majewe naho ntari umutekinisiye naho ntari umuhinga bijya siwe yari kubivuga. Ko yari amuvumbuye icyo guca abanza akagira baca avuga ati reka ndondere detekinisiye batubwire n'imyaka kumburetse igihe tuzaba dutabwe kubwimba n'ubwo ushobora gufasha n'abanyagihugu. Muri make rero nje nkugwaruka mbona yuko ijya mu bisabwa n'imvugo ya politike hanyuma perezida wacu ntashyira mu bwenge ngo yiyumvire neza ibintu ateza gushinga abantu kuko none ejo bujya butari ntihatange icyo butumarira ko muri amazi igihe bavuga yuko muri kese y'igihugu muri liberike y'ubutare hinjira ubusa kandi ubutare bwatanguye kwimbwa kera no kuri inkuru nziza yaravuze ko muri rirare batoye ubutare bakavuga ko hinjira ubusa ejo n'ibitimba docavuga mugabo ntakimaramara ni perezida atamaramara nyine kwa munyeshimakuru ni ukuri ijya n'imvugo ya politike bijya ntacyo bimaze ntacyo bivuze abarundi tugiye kubana ya dukenye nk'uko twari dukenye kuko nta bushobozi dufise bwo kwimba bujya buta
yewe nibuka iminsi waza iri muto cyane uza kwiyamamaza
cyari ikiganiro ndafite ijambo cyari cyerekeye ahari ubutare umukuru w'igihugu aherutse kumenyesha ko bwatowe mu ntara ya Kirundo kugaruka nini berekanye ko atamwizero bafise urasigura ko ivyo ataka nini abarundi bazobyungukiramwo kuko n'ubundi butare bwari busanzwe bukivugwa atakarusho babona kaboneka ku butunzi bw'igihugu. Mwakoze mwese mukurikira Radio Ingamba naho kuri Ndisango.
Cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo.